mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ibiganiro byo kuri no saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Kambere twagira dushimira Imana yuko izi ndoto za ntabareza zisitse aho bukera guca ryarekorwa ry'abanyororo twamye twifuza guca ritangira.
Uyo ni Jean-Marie Nshimirimana harongoye ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo avuga ko abanyororo amajana ane bagiye kurekurwa hisunzwe ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abo banyororo muri iki gihe bariko bahabwa inyigisho zitegurwa n'iryo shyirahamwe ntabariza. Reka tuahere kumakuru avugwa hirya no hino ku isi mbere yuko tuja kumakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abicishije kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yasiguye ko ashimye gutanga imihoho mu ntumbero yo gutorera umuti imvururu za politiki zimaze igihe zivugwa mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'2016 hatanguye imyirekano yo kwiyamiriza leta ihari. Desalegn yavuze kandi ko anatanze imihoho mu burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi Ethiopians People's Revolutionary Democratic Front. Mu majambo yiwe yavuze ati abatari bake barishwe abandi barangazwa inyubakwa zirabomogwa ariko intambanyi ni nyinshi ku matohoza ataho yegamiye. Umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia EPRF wavuze ko wemeye ukwegura kwa Haile Mariam Desalegn. Hasigaye ko inama nshinga nkenguzamateka nayo ivyemeza. Haile Mariam yiwe imyaka 52 yari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere kuva mu mwaka w'2012. Abanyetiyopiya bagera ku majana indwi bararekuwe muri zino ndwi ziheze inyuma yo gufungwa bagirizwa kugumura abandi biciye mu myiyerekano. Andi naho inama nshingamateka muri Afrika y'Epfo yemeje Cyril Ramaphosa nka perezida mushasha w'ico gihugu. Asubiriye kuruno wa kane Jacob Zuma yatanze imihoho kuri uyu munsi wa kane nyuma yo kuremerwa n'umugambwe uri ku butegetsi arimo ANC. Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yaramaze imyaka 9 ku butegetsi yabandanyije gukwagirizwa ruswa no kuhungabanya amatungo y'igihugu. Ramaphosa yemejwe ntatora ribaye kuko nta wundi mukandida yigeze atangwa ngo bahiganwe. Ivyo byatangajwe na perezida wa sentare ya Magwenge mu ngoro y'inama nshingamateka mu gisagara cha Cape Town. Ayo na makuru akomeye
uruhagarara
nahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwimbere
ukwikekana
ehe mwishwanye tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwitwa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tumeke ibintu birangare tubone byongera n'isinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo gukunda ruruta byose ivyukuri umusereko nanje nkaba umurengero mafu.
Niki kina muri kirukuri ku ijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamena niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yo kubandanya ku makuru katumvishe kano karirimbo mpakanya.
Umutima wanjye ugeze ahatemba iriga ubonye niyumvukunu yumva mutunu bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe umufasha makanya tuyake hari vishinu mvishaka kukukira makanya mukire izu mutimu wanjiwa mumbarira but baby give me one tale I got something to tell you I don't wanna waste your time please baby let me talk to you bekukidu huyu tapmana yangu You always in my mind, be what always in my mind. Ubutimo wanje warautwaye, ubonye niyumvukunu, yumva mutunu. Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu, hari ukuntu niyumva, sindamenye iyo biva. Makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfasha makanya tuyake hari vishinu mvishaka kukugira makanya mugire izu mutima wanji wa mumbarira baby give me one time I gotta
uyu yari Daboje ku karirimbo kari mpakanya makuru ku Radio Ijwi ry'Amerika arabandanya mu Burundi abanyororo bo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi baharugwa kuri 400 buca barekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu aba bafungwa bariko barahabwa inyigisho zibategura n'ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo umukuru w'ishyirahamwe ntabariza havuga ko babategura kugira ntibazosubire gukora ibyatumye bagaruka ivyo tuma bagaruka mu ibohero ni nkuru mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
abo banyororo buca basubira iwabo bahabwa inyigisho zitandukanye izo nyigisho zizobafasha gusubira mu buzima busanzwe nkuko Jean Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza abimenyesha
bwa mbere twagira dushimira Imana yuko izi ndoto za ntabariza zisitse aho bukera buca ryarekorwa ry'abanyororo twamye twipfuza buca ritangira mazi neza yuko aba bene wacu buca barekorwa bagira baje mu gihugu batari bamaze iminsi kuko iminsi bari bamaze ngaha bazosanga imico n'imibano aho bari babaye ibintu byarahindutse ari byinshi twazanye rero abahinga mu mitima bize by'imibano abahinga bize ibyo kuraba za ngwara zo mu mutwe n'ibindi n'abize amategeko kugira bagende babatekereye impanuro
imbere y'abo bahinga bagendanye n'urongo yishyira hamwe haza uwize amategeko ari nayo abarekura canke akabafunga Eme Justice ya Mugisha n'umunyamategeko w'ishyira hamwe ntabariza
tujye kubasigurira hanini iby'amategeko tubahimirize kubyitaho kubisoma kuko birahari ngaha nabo bavyima biri mu ndimi zose haba mu gifaransa cyangwa mu kirundi batahe babizi ndetse abazobibura baje batwiture biture ntabariza baraje tubibasigurire cyangwa tubibahe abashaka kubyisomera ababyisomera
twadusaba muramwa tubategekanirije
tujya natwe twategekanije kubera byabaye ibintu byihutirwa ntitwari tuzi ko bagiye kuzosohokeje ariko umwanya uwo ari wo wose turasiga kontakiti barashobora kuduhamagara tukatubahereza
abagiye kurekurwa barakenera kandi no kunagurwa mu by'imibano Korineza Evera n'umuhinga w'ishyirahamwe ntabariza mu by'imibano
tugiye kubumvisha yuko ahubwo ubunyororo bagize atari kugira ngo berekane ko ari ibintu bihambaye ngo bace bagenda mu mibano barinda ibintu byose ahubwo bagiye kubimboneza baha impanuro abandi bavuga icyo babonye kandi ntidutera akamo abanyororo gusa ariko kandi turatera akamo n'imihana bagiye gushikiramo nabo bagiye kubana nabo ababanyi imiryango abagenzi kugira ngo babone yuko umunyororo uvuye umunyororo aba ari umuntu nk'abandi si ukuvuga yuko bari kivume ngo bamwinure bamutunga urutoke kuko iyo bamufashe nabi bisubira gutuma asubira muri bya byaha nyine yari yarabohewe
inyigisho z'imibano zunganirwa n'izijyanye no guhindura inyifato ku munyororo arekuwe ntabariza kitwaje kandi Mugisha Ange na Deje umuhinga waje mu by'inyifato
kama nkuko tubizi mu gasho n'ahantu umuntu yigira ibintu byinshi ahuriraho n'abantu n'imico myinshi ahuriraho ashobora kuhava yize nko kunywa biyayuramutswe nko kunywa inzoga z'umurengera izo bita imidiringi n'ibindi hanyuma yashika hanze bikunyuka bivanye n'aho ya java twebwe rero twaje ngaho kugira tubahe tubasekere agaseke k'impanuro cy'ukungene bo kwirinda ivyo bintu tukabasigurira ingaruka mbi z'ivyo biyayuramutswe ku mubiri wabo no mu mutwe no mu kibano ingaruka zizo biyabira mu mutwe n'inzoga z'umurengera
ni ijambo ryo kwifuriza umwaka mushasha abarundi bose umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza niho atangaza icyese ko atanze ikigongwe ku banyororo kubera icyo kigongwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko abazorekurwa bashika ku 2000 umukuru w'ishyirahamwe ntabariza avuga ko icyo gitegiri gishobora kunarenga
ibitegiri by'abazotaha ejo ngaha muri Rohero n'abashika 400 ariko turazi neza ko biziyongera kuko umukuru w'igihugu yayimenyeshaga umukuru w'igihugu yavuze ibitegiri bishika 2000 ariko turabona yuko azotaha 2000 birenga hafi bishika 3 mbere niyo na 3 bishobora kurenga kubera hari abasanga ijyanye ngo bigategeko byasohotse bamaze kuja muri kategori cyangwa mu kimo mu mugwi wabo nyene cyubahiro yari yaravuze
tubibutse ko abagirizwa ibyaha bikomakomeye batarabwa n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu navyo nk'ibyaha vya genocide ivyo mu ntambara ivyo gushurashuza abakenyezi n'abigeme ku nguvu guhohotera kirimwa muntu n'ivyaha vy'agahomera bunwa kuri uyu wa gatanu leta akaba ariho izotanguza icyese gushyira mu ngiro iyo ngingo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi Ingozi mu burarko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco aho mu Burundi dukubitire mu Rwanda kuri uyu wa kane mu mikino yo guhiganwa ku makinga shampiyona ya Afrika irabandanye mu Rwanda Jean Claude Munyandinda arabidushikiriza
kuri uyu wa kane mu mukino wo gusiganwa ku magare shampiyona ya Afrika irimo kubera mu Rwanda yakomeje abakinnyi basiganwe barushanwa gukoresha ibihe byiza buri wese ku giti cye ari byo bita individual time trial mu rurimi rw'icyongereza cyangwa course contre la montre individuelle mu gifaransa. Buri gihugu cyaserutse cyabaga gihagarariwe n'abakinnyi babiri babiri muri buri cyiciro. Mu cyiciro cy'abakobwa b'abangavu, umunya Eritrea kazi Desiet Kidane niwe waje ku isonga, ibirometero 18 n'igice bagombaga gusiganwa abinyanyagira mu minota 31 amasegonda 34.24. Yakurikiwe n'abakobwa muri Ethiopia ku mwanya wa kabiri ndetse n'uwa gatatu aribo Tsadkan Kasahun na Zaid Hailu. Mu basore b'ingimbi, umunyarwanda Yves Nkurunziza yegukanye umwanya wa kabiri azakurikiye Biniam Girmay wo muri Eritrea. Yves Nkurunziza atangaza ko yaje yiteguye kubona umudari wa zahabu ariko n'uwa feza nawo ngo arawushimira Imana.
Yatangiye ameze neza kuko ubu ngubu byari ibintu bitoroshye cyane kuko gutwara umudari wa 2014 kuri Sitade Internationale bwa Ntwari mu Rwanda ariko nyine nabwo ni nishimiye kurwenda ku gihugu cyanjye kuba nasohoye umudari. Ni ibintu bishimishije cyane kuko n'ejo twarawutwaye n'uyu munsi numvaga nshaka zaba ariko nyine ntabwo byaje gukunda.
Mu rwego rw'abagore, umunyaritereya kazi Debesay Musana niwe waje ku isonga mu gihe umunyarwanda kazi waje ku mwanya wa hafi ari Beata Ingabire wabaye wa kane. Tugiye noneho mu cyiciro cy'abagabo, kabuhariwe Debesay Mekseb wo muri Eritrea niwe wakoresheje ibihe byiza kurusha abandi, yegukana umudari wa zahabu amaze gukoresha iminota 53 n'amasegonda 25 mu rugendo rw'ibirometero 40. Wa kabiri yabaye Jean Bosco Sengimana w'umunyarwanda, ku mwanya wa gatatu haza mugenzi we Areruya Joseph. Uyu Areruya avuga ko kuba abakinnyi b'u Rwanda barimo gutsindira imidari ari ibintu byo kwishimirwa, cyane cyane ko hari ibihugu na n'ubu bitarabona umudari n'umwe.
Uyu munsi nashimira Imana kuba byiza tubasha kurangiza muri top 10 kuko yari yo ntego yo gutsinda umudari, cyane no gushima ko dutsinda umudari ngo twabonye wa zahabu. Gusa umuhanda warumeze neza nacyo twabaye nacyo, nabishimira Imana kuba byiza turanga turi Abanyarwanda kuba nta n'uwaguye kuba tugeze byiza turi bazima twese. Intego ari gutsinda umudari wa zahabu ariko nubwo tutabigezeho ndakeka u Rwanda neza kugira ngo rushimishije. Ntabwo twigeze dupfa kubona umukinnyi wa kabiri bitangiye kuba, ndakeka nubwo atari njye uzamuba ariko ikindi gihe tuzi ko tuzatsinda umudari wa zahabu. Ikintu nabizeza twatangiye neza n'ubu turacyashaka imidari kuko hari ibihugu byateze indege bizanga bije gushaka imidari, ntabwo birayibona. Urumva twebwe turi mu bantu ba mbere bamaze gufata imidari myinshi. Ubwo urumva ikintu nakizeza Abanyarwanda ni uko kompetisiyo imwe isigaye tugomba gushakamo undi mudari byibuza umwe kugira ngo tubashe kugera ku ntego twihaye.
Areruya kandi avuga ko kuba Debesay Mekseb yabarushije nta gitangaza kirimo ngo kuko ari umukinnyi asanzwe yubaha.
Debesay Mekseb ni umukinnyi umenyereye mu Rwanda, baramuzi cyane kandi ni umukinnyi professionnel. Ugurumva kunsinda ntabwo ari agatangaza kuko aba mu World Tour kandi njye ndacyari muri ikipe kontinenta. Ugurumva hari ikintu kinini andusha, hari experience andusha, ndakeka wenda ari ikintu navuga kuri Debesay ashobora kuba byiza ari professionnel.
Muri shampiyona y'Afurika mu mukino w'isiganwa ku magare irimo kubera mu Rwanda kuri uyu wa gatanu hateganyijwe ikiruhuko. Kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru abasiganwa bazakora urugendo rurambuye bazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Claude. Mbega ibintu byifashe bite muri iki gihe mu Burundi ku bijyanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean Baptiste Baribonekeza ayoboye komisiyo y'igihugu yigenga ijejwe agateka kazi na muntu, hari mu kiganiro muri Isanga. Tubatega amatwi.
Murakoze cyane. Muri rusangi itangazo twashyikirije kuwa gatanu w'indwi iheze ryari igerekeye ukuntu tubona ibintu byifashe mu gihugu na cyane cyane mu gisata cy'agateka kazi na muntu kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika rero no mu ntango z'uyu mwaka kuva utanguye. Hanyuma rero nk'uko twabishyikirije bikaboneka ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu mpande zose z'igihugu kuko tugereranije n'uko twabibona mu minsi yahera nta bintu bicayivuta abanyagihugu tugize imisi tubona kandi haraciye amezi menshi. Ikindi twashyikirije muri ubwo bwego nyine ni uko twaravuze ku bijyanye n'ushaka nyine tubona ibikorwa bya politiki biri kubirabandanya. Turavuga ku bijyanye n'integuro ijyanye no guhinyanyura bwizwa shingiro, turazi rero ibikorwa biri kubirakogwa, tukabona imyitwarariko ivugwa, tukabona ko nazo nyine muri rusangi biri kubiragenda neza. Ariko rero turashimangira turavuga duti CNDH rero naho biri uko nk'umugwi w'igihugu turashigikiye cyane amahoro n'umutekano muri iki gihugu, turashigikiye iteka n'itekane ku Barundi bose. Turashigikiye ko agateka kazi na muntu kwahirizwa mu mpande zose kandi turashigikiye ko ishaka ry'abanyagihugu ryubahirizwa hanyuma yo tugahanura abariko barategura icyo gikorwa hamwe n'abandi bose byega gushyira imbere ineza y'abarundi ntibashyira imbere inyungu zabo cyangwa inyungu z'imigwi imwimwe. Ikindi twavuze nuko ego ikindi twavuze nuko turabye nko mu gisata cy'imibano twisuze cyane cyane ibyo tubona tuvuge ku gisata cy'indero turavuga turabye amahinduka yagera muri iyi minsi harimo ikwiragizwa ry'abigisha ba leta mu gihugu cyose mu ntumbero kugira ngo intara zitahorana abigisha bakwiye zishobore kubaronka turavuga ku kibuga cy'igikenguruka hanyuma turavuga yuko ari byiza ko ubushikiranganje bukomeza kumvira rero nk'abo baba bafise ibibazo bavuga bati nyabunaje naho biri uko bashize kurisha cyane bantandukanye n'umuryango mu buryo budahita ngo bunyorohereze nazo nyine twaragize icyo tubivuze ko
n'utuhe tunenge mwa mwarabonye mu byo mwatangaje
ahanini muri rusange twabonye yuko utunenge ari two duke muri rusange nk'uko twabivuze urabona yuko ugiranye n'imyaka iheze ubu ibintu byifashe neza cyane nubwo ati ni nk'igihe ushane mbere ugira ngo ngeze kwabona mu myaka yeruka ahanini igikomeye mu bijanye n'utunenge tubona twebwe ni yuko ubona yuko umengo mu banyepolitike hagumaho icyo kutumvikana neza hakagumaho abumengo baravuga ati no twe duhagaza aha hanyuma bikanka ko baheza ngo bahindukire naho uwo basanzwe bakumbure bagira ati ibyo bapfa abari karavuga ukuri kumva ko badashaka kumwumviriza bigatuma rero umengo naho abanyepolitike baba bafise ukuri ngashobora kuja hamwe ngo bumvikane bagire icyo bashitse ko cubahiriza abarundi bose ahanini ni icyo mu byo twashyikirije tubona muri iyi minsi gikwiye gukomeza cyigwa ikindi muri rusange ni ingene tuvuga nti uwo mugambi ujanye n'ubunyano bw'igashingiro nawo nyine duhamagarira abantu yo kwisunga ineza y'abarundi bisigura yuko atawo kigira igikorwa ciwe bakagira igikorwa cy'igihugu hanyuma rero niyo habaye amataka abantu bagashobora kwitura sentare bakumvikana ize tubivuga kubera yuko twumvise imyitwarariko ivugwa uca usanga umengo abantu barashaka kwikorera ibintu uko babyumva batabanje kuja inama munyuma rero gacisanga iyo amatati yadutse nk'ibyo twabonye haba ingozi cyangwa mu Kirundo cyangwa mu Rumonge nko kujya tuvuge no mu kushyiraho ibyamigwi igihe cyo kwandika abazotora mu bijyanye n'abayigize cyangwa mu bijyanye n'ibyo bakora ukamengo abantu bihuta kwihagira aho kwitura sentare ahari niho twasazi yuko umuntu wese iyo afite ikintu kitamutomokeye yo kwitora sentare hanyuma bagashobora kumutunganiriza kuko byinshi kibaza yuko bizogenda bikimugwa biciye mu nzira y'intahe mu nzira yo kuja inama n'ingingo hanyuma binaniranye abantu bakitora sentare nicyo twashyikirije mu bisanzwe
mu gihe igikorwa cerekeye referendum kwihinyanyurwa y'ubwirizwa nshingiro kiriko kiraba hari amakuru avuga ko hoba hari abafise nk'impungenge n'ubwoba ko boba batera ubwoba ngo mu gihe batoba batoye ego iryo referendum hari amakuru umwe wamufise mwebwe ku byerekeye
oya nta makuru nka turaronka ibyo twashubiye kuba nkuko nabivuze twarumvise abantu bashaka kuri batandatu barafunguye mu Kirundo hanyuma abantu bo ibyo batubwira bavuga bati batwagiriza yuko turi ko turigisha guhakana no kuvuga oya kwigirira shingira aba bantu rero uwegereye ukabumviriza bavuga ivyo ariko wagenda kora muri dossier ukumviriza abajeje ubutungane ugacusanga n'ibyo baba bakoze muri aho babaye n'ushaka hanyuma rero hagize ingingo ifatwe yo kubafunga ugacusanga bagomba kuvuga bati nyabuna twe bari kubaduhora ibyiyumviro byacu bya politiki cyane cyane ikijyanye n'igihugu gashingiro ikindi twabonye ni icyo mu karusi cyaho usanga abantu bafata ubutumwa nabi ugasanga mu guhimiriza abantu mu kuja tubwe kwiyandikisha gutora bashaka kumbure kuba kubahatira ko kandi batabishaka mugabo si ikintu kiri henshi taraha mu kazi twacumvise kandi nyine nibaze yuko ari umurongozi wo hasi aba yumvise ubutumwa nabi hanyuma gaheza ugasanga yabushikirije nabi cyane cyane yabikoze nabi abantu bagatsika ivuta mu ntumbero yo kumenga kuja kwiyandikisha gutora ni itegeko ariko nibaza ko insiguro ziriko ziratangwa n'abarongozi jya no hino ni insiguro zumvikana zivuga ziti kwiyandikisha ni iteka ry'umurundi wese na cyane cyane yuko kwiyandikisha muri referendum kandi bitanga n'uburenganzira bwo kuzotora mu matora y'2020 birekwa ko ari igikorwa rero abarundi bose kibarafu ariko rikaba iteka ku muntu usaba gahato muri makeyo tubona yuko biriko biragenda neza muri rusange ikindi novuga gusa n'ikigero cya bajya amaze kuboneka yo gusanga bagira udukosa mu kwandika amazina y'abantu hanyuma cyane cyane twabonye ingozi no mu ngahujumbura nako mu kinama ariko twibaza yuko nabo nyene usanga ari abantu kumbure baba bari kubarakora ibintu badategera neza tukibaza ko rero cyane cyane ajya rwego senigo kongereza insiguro ruha abakozi barwo iyo bagiye gukora kijya gikorwa niko bagihambaye ntihagira nkashemo udukosa kuko utwo dukosa izina ry'umuntu ryanditse nabi mu nyuma rero ugasanga ageze gutora kumbure ntashoboye kwibona kuri list imaze gusohoka ugasanga biteye ingorane aho nibaza ko insiguro zikwiye zotanga kandi turashyigikiye ko mu gihe bigaragaye yuko umuntu yabigize abishaka yoheza agafatirwa ibihano bijyanye n'amategeko gutyo n'abandi bagafatira akarorero icyo gikorwa bakakomeza kucita kuba igikorwa kija mu neza y'abarundi bose.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Vitali uratwumva?
Ndabumva.
Watubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni twanirande kwa Vitali uhamagaye ndi bujumbu ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Akabazo canke intererano?
Si icyo mbara nk'intererano nuko umva bitamaze kubitegeka kujya kwiyandikisha nibaza ko cya muntu iyo buragiza abantu ngo nibaze kwiyandikisha ku ngufu kubera kwiyandikisha biva ku mutima n'icyo umuntu atera kiva ku mutima.
Murakoze. Aho muhavuga iki Jean Baptiste?
Ndashimiye Vitali kucyumvira ashikirije kandi cyumvikana cyane ariko ahanini nibaza yuko ari cyumvira nari namaze kugira icyo ndakivuze ko kwiyandikisha ni ubushake bw'umuntu nta muntu yohatira undi kujya kwiyandikisha kandi nibaza yuko nk'uko nabivuze ndetse ijyana kwita kayizore yabaye mu karosi aho ugari umuntu yadukije nabyo tubona ariko rero kuvuga ko ari uburenganzira ni ikintu gikomeye cyane ko abantu bavyumva yuko ari iteka ku murundi wese kuko mu gihe nk'ikibazo kiba kibajijwe kicega abarundi bose hanyuma rero umuntu akavuga ati ikibazo ndakiyumvira kwiki nibaza yuko harabaye icyo bwa guharanira agati ka muntu ngo muri iki gihugu bikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati twakeneye ubwisanzure bwo kuvuga icyo twiyumvira muri iki gihe akaryo kabonetse kuvuga icyo umuntu yu na sinumva yuko ariho umuntu yo cavuga ngo nyabuna jeje ntibindaba misanzu biraturaba twese kandi je ndibaza yuko ari byiza yuko abantu bose baheza bakaronka ako karyo kakoresha neza bikabiteka ku murundi bikabiteka ku barundi ariko kandi ntihagire umuntu abihakirwamo no kuvuga abantu bakagenda ku bushake bwabo kubera nkuko nabivuze ari ikintu cyiteka kuri twese ikintu cy'umuntu.
Murakoze. Christiani duteye akamo. Christiani uratumva?
Ego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho mahamagaye mutumbeye?
Je nitwa Nkurunziza Christiane.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego nashaka kubazo ku byerekeye bijye nyine byo ibinyo byo kuja kwiyandikisha. Biravugwa ko ngo utazoja kwiyandikisha ngo hazoje igihe ngo nahazo ari nko mu rugendo bashobora kumuhagarika ngo kubera ngo atiyandikishije. Je nashaka mbaze ko nibaza ko kuja kwiyandikisha ko ari ku bushake bw'umuntu atagahato kocamo hama bakavuga ko utazo kwiyandikisha ndetse batazomusaba ni na karangamuntu bazosaba ako gakasi kuvuga ko n'uzo bagiye kwiyandikisha tuzoba tugiye kwiyandikisha kubera ubwoba. Je nibaza rero ko bo tureka umumwe wese akagenda kwiyandikisha kugushaka kwiwe atagahato karimo nibaza ko ibyo nyine gushiramo agahato bariko bashaka kuduhahamura nivyo nyene bariko baravuga hariho abafise ubwoba uzosanga hariho n'abariko barahunga kubera ubwoba bw'ivyo bintu. Nibaza rero yuko bo tureka umumwe wese akagenda ku bugombe bwiwe atagahato karimo.
Murakoze.
Murakoze namwe.
Mubivuga kwiki Jean Baptiste?
icyo uyu mufasoni avuze numva gishushe n'icyo uheruka yaravuze nibaza ko hariho ibihuha abantu bashobora gukwiragiza mugabo nta mutegetsi numwe cyanke umuntu numwe afite icyajejwe ngaha muri iki gihugu ashobora kuvuga yuko yaba abuze umuntu yajya cyanke icyakora ngo ni kubera atashoboye kurangura uwo mugirwa ukomeye cyane ariko ku Barundi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio indwi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka. Ndashimiye Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro. Ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi. Mubandanye mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika.